ఇది నిజ్విద్ అమెరికా. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese, dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa gatatu tariki 8 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2015. Kuri mikro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fidel Niyonga.
Wamwanze habe namba nabanza aze atwumvirize ibwira ibazo dufise hanyuma twumve ingene yadutorera.
Uwo ni icyegera cy'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frederic bamvuga inyumvira avuga ku by'uko abatavuga rumwe na leta mu Burundi ata kinini biteze ku mabanga y'umuhuza mu bibazo by'u Burundi ya Perezida Yoweri Museveni aherutse kugenwa n'abakuru b'ibihugu byo mu karere ko muri Afurika mu buseruko. Iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigaruka ko mu kanya. Nyamara dutangurire ku makuru avuga hirya no hino amakuru tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Waramutse neza Aloyce.
Waramutse Fidele. Amakuru tuyahere muri Irani. Umwe mu bari mu ntumwa muri vya biganiro biriko bibera I Vienne ku kibazo cy'ibigwanisha uruhonyanganda yavuze ko ibiganiro na Irani vyigijwe inyuma ngo ariko bubaye bwa nyuma. Iyo ntumwa yabwiye amenyesha makuru kuri wa kabiri ko bigoye kubona igituma n'ingene twoha umwanya urengeye ibyo biganiro. Kubwiwe ngo bafata kimwe muri bibiri. Ibiganiro biragira ico bishitse ko mu masaha 48 twihaye canke nta kivamwo. Inyuma yaho itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu bari bihaye ko boba barangije ibyo biganiro ishikiye ataco barashika ko Irani n'ibihugu bitandatu bitunze ku isi byiyongeye umwanya gushika ku munsi wa gatanu uza. Ariko naho biruko intumwa za Irani muri ibyo biganiro zivuga ko atamatariki ntabanduka akwiye gushigwa ko mu gihe Marie Harf umuvugizi w'intumwa zaserukiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko Amerika itewe umutima uhagaze n'ukuntu ibiganiro bisa n'uko atacubishika ko mu gihe Amerika, Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, Ubudagi, Uburusiya bogira ico bashitse ko hamwe na Irani umugambi wa Irani wo gukora ibigwanisha uruhonyanganda woburizwamwo ngo ibihano byasinzikaje ubutunzi bwa Irani byotezugwa ndetse bikanakugwa ko. Ariko Irani iracahangayikishijwe n'ukuntu isabwa kureka abahinga b'ibyo bihugu kuja gutohoza ibibanza bya gisirikare byikekwa guhingurirwamwo ibyo bigwanisho. Irani kandi isaba ko ONI yokuraho ibihano yafatiye ico gihugu byo kugura ibigwanisho. Mu biro vya Perezida Obama bashikirije kuri wa kabiri ko hakiri ivyo batarumvikana ko. John Kerry, sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yavuze ko muri indwi ko impande zose bitaragaragara ko hari ico zihurije ko. Ati reka turindire turabe. Mu gihe hogira igishitswe ko Kongrese ya Amerika izohabwa iminsi 30 yo guca iryo nino ayo masezerano mu nyuma ice itora itegeko ryo gukuraho ibihano iyo Kongrese nyene yafatiye Irani. Mu gihugu c'Ubugiriki, Ubugiriki busa n'uko bufise amahigo ya nyuma yo kugira ico buhinduye mu by'ubutunzi imbere y'inama y'ibihugu 28 vya Buraya bikoresha ifaranga euro iba kuri uyu wa munguza. Ministre wa mbere w'Ubutaliyano Matteo Renzi yabwiye abamenyesha makuru kuri wa kabiri ko iyo nama izobihambaye ku Bugiriki aribwo burindiriwe ko inyishu. Iyo nama yo kuimana ikazobera muri ico gihugu nyene c'Ubugiriki. Mu nama yabereye mu Birigi kuri wa kabiri ibihugu byose vyayitavye vyarashavujwe n'ivyo ministre wa mbere w'Ubugiriki Alexis Tsipras yashikirije, aho yavuze ko ico gihugu cakoze akigoro mu vyo casabwe gukora ariko ivyo bihugu bibabazwa n'uko atagwandiko rubimenyesha yerekanye. Prezida Dalia Grybauskaitė wa Lithuania we avuga ati uno munsi baradusezeranira ibintu ejo bakongera bagasezerana ibintu kubgiwe ngo ubugiriki bwama bushira byose ejo haza. Perezida Obama yavuganye na minisitiri wa mbere w'ubugiriki kuri wa kabiri kuri telefone avuga ko yizera ko ari inyungu ku bubirigi nabo nabo buheraniye kugira ico bashitse ko bumvikanye. Mu gihe iyo nama yimirije ataciyo shiga ko igihugu c'ubugiriki kizoca gikugwa mu bihugu bikoresha ifaranga rya euro gice gisubira kwifaranga ryacu cahorana. Iryo naryo ibihugu bimwe birashobora kuryanka ko rikoreshwa iwabo. Mu ntumbero yo gukomeza ubucuti hagati na leta z'ubumwe za Amerika na Vietnam, Perezida Obama yakiriye mu biro vyiwe kuri uyu wa kabiri umunyamabanga mukuru w'umugambwe w'abakomunisitiri wo muri Vietnam, wo mutegetsi azwi ku izina rya Nguyen Phu Trong. Agize ugo rugendo inyuma yaho ahimbaje imyaka 40 haheze intambara yo muri Vietnam. Mwomenya ko haheze imyaka 20 ivyo bihugu vyunze ubucuti kandi bikaba byagumanye imigenderanire myiza. Perezida Obama aranezerezwa no kuganira ku nzira zotuma imigenderanire ikomera kandi akabandanya avuga ko ari akaryo ku kuganira ku bindi bibazo harimwo iby'agateka kazi na muntu no kugira imigenderanire mu bya gisirikare. Ariko naho bimeze uko abaharanira agateka kazi na muntu bariyamiriza ugo rugendo rw'uwo mutegetsi.
Urakoze Aloise ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mukanya. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC n'umwanya w'amakuru yo mu karere. Mu Burundi umugwi ujejwe gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu Seni waratangaje ejo ku munsi wa kabiri ivyavuye mu matora y'abashingamateka n'abajenama bo mu makomine. Umugambwe SNDD FDD uri ku butegetsi uza kwisonga ugakurikirwa n'urunani amizero y'abarundi hanyuma iprona. Aho ni mu gihe urunani amizero y'abarundi rwari rwatangaje ko rutaje mu matora kandi ko nibizova mu matora bitaruraba. Ninkuru yakurikiranywe na Tabita Mukamusoni.
Ku rwego rw'igihugu umugambwe SNDD-FDD waronse amajwi angana na 63.28% ukurikirwa n'urunani amizero y'abarundi rufite amajwi angana na 11.16% hanyuma umugambwe iprona ufite amajwi 2.49%. Mwibwirizwa shingiro ry'u Burundi kugira umugambwe uronke umushingamateka utegerezwa kuba waronse amajwi angana canke ari hejuru y'2% ku rwego rw'igihugu. Mu bahiganywe 12 habonetse ko abo batatu ari bo bashikana amajwi 2%. Umugambwe SNDD-FDD ufise intebe 77 urunani abigenga mizero y'abarundi intebe 21 mu nama nshingamateka ipona nayo intebe 2. Kubera ingingo y'164 ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ivuga ko hategerezwa gutorwa abashingamateka 100 muri bo abahutu 60%, abatutsi 40%, n'abakenyezi 30%, hagaca hongegwa ko abatwa batatu bakoresheje bimwe byo gukwegera ko bita cooptation mu gifaransa byabonetse ko mu bashinga amateka 100 harimwo abahutu 70% n'abatutsi 30%, abagore 25%. Aho ni mu gihe abagore bategerezwa kuba 30%. Umugwiseni waciye utangaza ko baca bakwegera ko kugira haboneke ibitigiri bikwiye inama nshinga amateka izocigirwa n'abashinga amateka 121 bivuga ko hazokongerwa ko abagore 18 muri bo abatutsi kazi 15 n'abahutu kazi 3 bace bongera ko n'abatwa 3. Mu gihe hari migambwe yari yemeye kuja mu matora nka FNL yo kwa Jacques Bigirimana n'urunani Copa byabonetse ko abo baronza amajwi ari hasi ya 20%. FNL ifise ijwi rimwe n'ibice 24%, Copa nayo ubusa n'ibice 31%. Aho ni mu gihe hari abandi bari bavuze ko bataja mu matora kandi n'ibizova mu matora ngo batazovyemera ariko batowe. Abo ni nkuru na mizero y'abarundi dufise 11.6%. Frode Bunyakuri ifise inota rimwe n'ibice 93%, ADC Kibiri ikagira inota rimwe n'ibice 49%. Mu gihe abo bari banse kuja mu matora bo kwanka ibibanza baronse intebe zabo ngo zizoca zihabwa abemeye kuja mu higanwa nk'uko Petero Clavenda yicariye arongoye umugwiseni ku rwego rw'igihugu abitumenyesha.
Inama yo mu Kayanza cyane cyane nibwirizwa rigenga amatora rishasha ryashizwe ko igikumu mu kwezi kwa gatandatu no kuvuga ruheshi umwaka uheze ico kibazo cararonse inyishu uronse bibanza ntuvyicaremwo wabo mugambwe wabo runani wabo wigenga ivyo bibanza bica bihabwa abasigaye mwihiganwa kandi babibaha bakurikije ibibanza ba ribaronse mu gifaransa bavuga ngo au prorata des sièges obtenus ije kibazo rero n'iki n'ikikiriho
ndayicariye avuga ko abo bashikirije ko bavuye mu matora babicijije mu nzira iciye kubiri n'amategeko
iyo uvuye mu ihiganwa ubimenyesha mu nyandiko zikurikije amategeko no kuvuga kujyuzanya amadosiye uzana amadosiye tukavuga tutayakiriye tugahana gapapuro kerekana ko washikanya amadosiye ukuye amadosiye mu ganwa wandiki kete ugasohora madosiye y'abahiganwa ukabitwandikira tukagusubiza amadosiye
ivyo urongo bimugwise ni nabivuga gutyo abanyepolitike bavuze ko batemera ayo matora nibahengeshanya kuvuga yuko batazokwemera ivyavuye mu matora mugabo gushika kuri no munota nituramenya aho bahagaze inyuma yaho bitangarijwe ko urunani amizero y'abarundi rufise intebe zigera kuri 21 mu nama nshingamateka zishobora no kongerezwa mu gihe bo kongera ko nkuko vyabonetse ko hariho ukutangana hagati y'abahutu n'abatutsi nkuko bitegekanijwe nibwirizwa shingiro ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
mu gihe abakuru b'ibihugu vyo mu karere ko muri Afrika mu buseruko baherutse kugena president w'igihugu cha Uganda Yoweri Museveni kuba umuhuza mu bibazo vya politike biri mu Burundi abatavuga rumwe na leta bavuga ko atakintu kinini bamwiteze ko mugenzi wacu Alphonse Ndayikengurukiye yavuganye n'icegera c'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu Frederic bamvuga inyumvira
kibazo kihari nuko umukuru w'igihugu cha Uganda amaze kugira myaka myinshi atwara Uganda utumwe turavuga rero kibazo cingene Burundi bumaze butwarwa n'umuntu umwe yabo turavuga tuti mbe none ikibazo yoshora kugica hirya no hino akagitorera umuti turimo turavuga umuntu amaze imyaka 10 atwara Burundi twamwanse habe namba nabanzaze atwumvirize tumubwire ibazo dufise hanyuma twumve ingene yadutorera umuze
ntimwoba muvize amakenga cyane cyane ajanye nuko aba president baka karere turimwo ataco bavuze muri ya nama barimo kuwa mbere yerekeye cya mbere cyo cyo naya matora yabaye yabaje na mama commune n'abashinga amateka hanyuma tanico bavuze kuri manda ya gatatu ya president Nkurunziza
twaratangaye ingene twebwe twasivye amatora kubera impamvu twashikirije twari twavuze tuti turavye ikiringo ibihe turimwo umutekano muke abantu bacu bahunze kandi aribo budutoye kuko barya bahunze nabo budutoye hanyuma tukaraba ibigwanisho binyagara mu gihugu kandi bimenyetso by'uko ibigwanisho bihari biraboneka ko byirirwa biri inkumbi hanyuma tukavuga tuti abantu bakeneye kwitoza bari hanze ni benshi societe civile yahunze Burundi n'abantu ni benshi hanyuma tukavuga tuti mbega iradiyo yoye imwari ikora mu gihugu yabwirizwa kuba isahirizwa n'izindi zitavuga rumwe n'iya leta baturiye zaturiwe na leta abandi bazituriye rero tukavuga tuti none bikazi banze byose bije mu buryo hanyuma tuze tugende muri ayo matora twese umutima uri mu nda twebwe se muhuza twanse mugo tubona ko ibyo ariko baravuga ni bishoboka kira noneho turavye byo tangazo je narisomye neza ndasubiramo ndarisoma nasanze mwiki uretse konguruza ayo matora mu minsi 15 tukavuga ko takintu kiba kiraho mu minsi 15 ibyo kandi nibyo ndabyemeza ibibazo ni byinshi nyushira kwa byatera umuti umuti 15 ko barukubisha abantu cyakabiri cyavuzwe bavuga ngo habe leta wotinda wese ango acashinga leta ngwirimwo bose ngwirimwo ngo naragiye mu matora n'abatagiye mu matora mugabo ugasanga barahushanye baca bavuga ngo yamara ngo ubuze uwo muntu azotwara iyo leta ngo ntazahirahire wahendere ibwirizwa nshingiro n'amasezerano yarusha ibyo bigaca bihushana kuko uravye ingene ibwirizwa nshingiro ryubatse ntushobora gushyiramo abandi bantu muri leta udaciye kubiri n'ingene ibwirizwa nshingiro ryubatse umunsi yose byerekana ko ibyo biyumvira ni ibyo mu mutwe biri kure ibiri si ibintu by'ukuri bifatiye ku bintu byo ariko cyo twabwira tuti mbega abantu ntibarushe barushe uko baduhinyishu bidafatiye ku bintu byo.
Boom. Yongo mbye ntayo narinzi n'ukuri. Ari umuntu yubatse gukora. Reka nikubitire icupa. Kabundi je ndi cara umuntu basi.
Hajya aragenda arishima ngo ntituti byiwe. Cembe hazo sano kwicara uhande mu kabare.
Ash.
Je nishwanje.
Eh, bwo ari kuvuga ruvu.
Uwagira mvuganda.
Sha. Wowe ninde yakubwiye ko ruvuto yagirizwa rya bana.
Hajya
hewe hewe wabaguhaya makuru barakubeshe mwishwanje
barukanga biyeba ndaje nawe ngosomya
rada soma nturi wabugeserawe ahuruba ukakuca abantu babona nize nabonye bakwanze ko kuri Facebook
haja sindumuntu
ka munduri mbya gushika hari ya hose
rero nzi ko abantu babaye nanga
kora ngaho wabugeserawe
murega
kubera ko ibadaritse kuri wewe gusa ibaza kwa mkasi kumoka mwishwa
itindi mbeka muu
huli mka nye
kwa mkono ugole umarini
mungo kwa nidewa kwa niteko vyo sari hey,
ele
gabunga mundi kiri wala kifu
mbuka mungo nason
meru haya sika kusabure
mbeye vyo mwonye vyanitse kure nhenu ete vyo ose uchawi wazango ni vyo
no une sifu
ele guja ya vyanitse ni mungu hawe asho mura kuba yifichizini mbeiro ziwe utazi
vyo
aha je no simbira kuri Facebook nkandika kwizinzoga zose ziri kumeza rewe wazinyoye ico kwemeza ko nta kubeshiye nigiki
kandi nani namacupa menshi twayasanze ngaha kumeza
abakoresha imbuga ngurukana bumenyi mwese mwari mukwiye kuvuga ivyo mwatohoje ntimuzihindura ingurukana bihuha
Kama mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi
tuve mu Burundi tuje mu Rwanda aho ushakashatsi bwashizwe hagaragara ejo kuwa kabiri bwerekana ko ndwi n'ibice 200% by'abantu bahabwa amadeni mu nzego z'amafaranga badashobora kuyishura amategeko agenga ubucuruzi mu Rwanda arazitira izo nzego ntizibashe gukurikirana uwazambuye nivyo Asumpta Kaboyi adushikiriza
Miliyari zirenga 10 nizo zambuwe ibigo by'imari iciriritse nyuma yaho abahawe inguzanyo n'ibyo bigo bananiwe kwishyura cyangwa bakabyanga ku bushake bwabo mu mpamvu zagaragajwe n'abashakashatsi zituma bahawe inguzanyo batishyura inkiko z'ubucuruzi zitari hose mu gihugu zibimbogamizi zituma bambuwe badakurikiranwa Madame Specioza y'inkamiye numwe mu bakoze ubushakashatsi
inkiko zikemura imanza z'inguzanyo ni inkiko enye gusa inkiko z'ubucuruzi urukiko rw'ubujurire narwo ruri Kigali amafaranga yo gutanga igarama ni 50,000 Murajya kurega umuntu wakwambuye 100,000 igarama uratanga 50,000 mu nkiko z'ubucuruzi zisanzwe ukagomba no gutanga nibujurira ugatanga 75,000 mu rukiko rw'ubujurire amafaranga y'abavoka rero yo yarazamuwe bikomeye 500,000 bazurabura ni 300,000 baragusaba amafaranga y'abavoka 500,000 niba urubanza runakunze rugakorwa bawisiye nabo barishyuza andi mafaranga
wakoze ubushakashatsi avuga ko ubushake buke buze mu by'ibanze bituma abaturage batishyura cyane cyane ko abenshi bazwi kubarega bigoranye ubukene nabwo busobanurwa n'abaturage mu mpamvu ya mbere ituma bananirwa kwishyura inguzanyo baba barahawe aba baturage nabo mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro
uragenda bakakubaza bakakubwira ngo tegereze ugasanga nimba ari umushinga ruhapanze runaka ntugikunze
turi guhomba amafaranga yarabuze ubu turi gucuruza duhomba ntago amafaranga akiri kuboneka mu bucuruzi cyane harimo abayaguza bakayabura burundu
twe nicyo kibazo tugira nyine kugira ngo uko ushobora guhura na polisi zikabikwaka ugata ukabura n'igishoro ugasanga uhemukiye
kandi warakushije ugasanga bayikiye kurana nk'ubu hari abantu benshi bajya kuguza amafaranga ngo bashyire mu buhinzi ukabona igihe cy'imvura kibaye nabi bya bizuba rikava bya bintu yashoye muri bwa winzize ko bizunguka nk'inyanya urugero yizeye ko azazishora ku isoko agasubira inyuma akishyura sako zigahomba kubera izuba zigapfa bikaba ngombwa kayabura ntahandi hanabifite ayakura bikaba ngombwa ko yambura
Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'ibigo by'imari iciriritse mu Rwanda Bwana Rwema Peter avuga ko ugereranije u Rwanda n'ibindi bihugu birimo bya Afurika y'Iburasirazuba usanga u Rwanda rugerageza kugira umubare muto w'abambura ibigo by'imari.
Ntabwo byacitse kuko urebye mu Rwanda tugeze hafi kuri 7 n'ibice bibiri ariko urebye muri rusange mu aho duherereye muri East Africa usanga u Rwanda rutari mu bihugu bimeze nabi cyane kusanga nk'Uburundi bageze ku 10 n'ibice kuvuze tucyurwa neza muri Tanzania bageze ku 8 n'ibice hafi 5 aho turi naho siheza tugomba guharanira buri gihe kugira nibura kuri 5% inguzanyo zitangwa zose umubare ukungana wose nibura 5% nk'uko BNR cyangwa se Banki Nkuru y'Igihugu biteganya.
Nubwo batishyura inguzanyo mu Rwanda bakiri kuri 7.2%, urwego rw'isi ho rusaba ko byibura inguzanyo zitishyuwe zitagomba kurenza 3%. Abakoze ubushakashatsi bagasaba ko amategeko yavugururwa abantu bambuye ibigo by'imari amafaranga ari munsi ya 3,000,000 bakajya baregwa mu bunzi aho kujyanwa mu nkiko z'ubucuruzi. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Numwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriye kandi mushikizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Itariki ya 10 y'ukwezi kwa 7 mu 1893 Dr. Daniel Haley Williams yari ku izamu mu bitaro byo mu mujyi wa Chicago byitwa Provident noneho bahazana byihutirwa cyane umusore w'umwirabura witwa James Cornish bari bateye icyuma mu mutima wakomeretse. James Cornish yavaga amaraso menshi cyane ari hafi kuva mu mwuka. Muganga Williams yari rukanse amwitaho afashijwe n'abandi baganga bazi ibyo kubaga 5. Yamufunguye igituza agera ku mutima arawudoda. James Cornish yamaze ukwezi n'igice mu bitaro arakira neza aritahira aragenda yiberaho. Usibye inkovu nini yonyine gusa yarafite mu gituza nta kindi cyerekanaga ko yabazwe. Nubwa mbere mu mateka y'isi bene icyo gikorwa cy'ubuvuzi cyari kibayeho. Usibye ko cyari ni cyambere cyinjiye nanone mu mateka kubera ko muganga Daniel Williams yari umwirabura. Iri ni Ijwi ry'Amerika, ikiganiro Amerika na kibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Dr. Daniel Williams yavutse ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa mbere mu 1858. Niwe mwirabura wa mbere wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wize ibyo kuvura umutima. Yabyize muri kaminuza yitwa Chicago Medical College, ahakura impamyabushobozi ihanitse mu 1883 ubwo yari afite imyaka 30 y'amavuko. Icyo gihe abaganga babirabura ntibari bafite uburenganzira bwo kuvura mu bitaro ibyo ari byo byose byo mu mujyi wa Chicago kubera ivanguramoko. Byatumye Dr. Williams yishingira ibitaro bye bwite abyita Provident Hospital. Nibyo bitaro bya mbere na mbere byari bishinzwe n'umwirabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko byabaye n'ibitaro bya mbere mu mateka byatangiye kuvura buri muntu wese bitavanguye amoko. Nyuma Dr. Williams yashinze n'amashuri y'abaganga n'abaforomo babirabura arenga 5. Kugera ubwo muganga Williams yavuraga James Cornish, abahanga bose bavugaga ko kubaga umutima w'umuntu bidashoboka. Kandi kugeza icyo gihe nanone nta muganga n'umwe wari waratinyutse gusatura igituza cy'umuntu urwaye. Dr. Williams yabikoze adafite n'ibikoresho nk'ibyubu. Nta rayon X zabagaho ngo zimufashe kureba neza uko igikomere cy'umutima wa James Cornish cyari kimeze. Nta antibiotic yari afite, nta bushobozi buhagije bwo gusinziriza umurwayi ugomba kubagwa bwariho, nta maraso yo kongerera umurwayi Dr. Williams yari afite. Ariko yafashe icyemezo kidasubirwaho cyo kubaga James Cornish kandi arabishobora, bityo ku buryo bw'agatangaza abafunguye amarembo mu buvuzi bw'umutima. Umujyi wa Chicago nawo winjiye mu mateka utyo ubikitegererezo cy'abaganga bazobereye mu buvuzi bwo kubaga. Dr. Daniel Williams yitabye Imana ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa munani mu 1931 yari afite imyaka 73 y'amavuko. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi ntagihumurije, mbashimiye cyane ko mwagiteze amatwi. Maze rero mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Njuti mwese muduteze amatwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha, ariko imbere yaho reka mugenzi wacu Aloyce Bigirimana twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize aya makuru yadushikirije. Aloyce,
umwe mu bari muri bya biganiro biriko bibera ivyene ku kibazo cy'ibigwanisha uruho nyanganda yavuze ko ibiganiro na Iran vyigijwe inyuma ngo ariko bubaye ubwa nyuma. Ariko naho biruko intumwa za Iran muri ibyo biganiro sivuga ko atamatariki ntabanduka akwiye gushigwa ko mu gihe Marie Harf umuvugizi w'intumwa zaserukiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko Amerika itewe umutima uhagaze n'ukuntu ibiganiro bisa n'uko ataco bishika ko ubugiriki busa n'uko bufise amahigo ya nyuma yo kugira ico uhinduye mu by'ubutunzi imbere y'inama y'ibihugu 28 vya Buraya bikoresha ifaranga euro ibakuri wa mungu uza. Ministre wa mbere w'Ubutaliyano Matteo Renzi yabwiye abamenyesha makuru kuri wa kabiri ko iyo nama izo bihambaye ku bugiriki aribwo burindiriwe ko inyishu iyo nama yo kuwimana ikazobera muri ico gihugu nyene c'ubugiriki. Mu ntumbero yo gukomeza ubucuti hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Vietnam, Perezida Barack Obama yakiriye mu biro vyiwe kuri wa kabiri umunyamabanga mukuru w'umugambwe w'abakomuniste wo muri Vietnam, uyo mutegetsi azwi ku izina rya Nguyen Phu Trong. Agize ugo rugendo inyuma yaho bahimbaje imyaka 40 haheze intambara yo muri Vietnam. Muri gwa rugendo arimwo mu mugabane wa Amerika y'ubumanuko, Papa Francis ahamagarira abanya Equateur bose kugira ubumwe mu byo bizera no kwamamaza muri uyo mugabane w'isi ukwizera kw'ishengero rya Katolika Ikiromani. Papa Francis yabwiye abaraho ko mu gihe isi yigabuye bivanye n'intambara ubugizi bwa nabi bwabaye bwinshi, ukwikunda abanyakatolika ngo bakwiye kuba icyo yise abubatsi b'ubumwe bakazana ivyizigiro mu bantu babo. Uwo mwungere wa Ekleziya Katolika ategekanya kuja muri Bolivia kuri uyu wa gatatu kuwa gatanu naho aje muri Paraguay. Muri Afghanistan naho abategetsi ba Pakistan baremeza ko intumwa za Afghanistan zagiranye ibiganiro n'indogozi z'abataliban kuri wa kabiri i Islamabad. Ivyo kandi biremezwa nabo kukirimba cha prezida wa Afghanistan, ariko ngo nta kiramenyekana kubiriko biraganirwako.
Njuti mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro byo kuri isaha twahitwa abateguriye aha niho bigarukiye. Mwakoze kudutega amatwi, mukanye ibiganiro byacu birabandanye.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Nkuko mubizi Afrika y'Uburasirazuba yase irasaba Abarundi kwigiza y'iminsi iho iminsi 15 amatora y'umukuru w'igihugu aho rero kuba ku itariki ya 15 y'uku kwezi akaba kuri 30 y'uku kwezi. Iki kiganiro nifuje kandi nagerageje koko kugitumiramo abantu batandukanye abo muri CNDD FDD mvugana n'umuvugizi wabo Gelaze Ndabirabe ati simbonetse atingiye muri interieri none atireka nkubwirire umuvugizi wa president Nkurunziza Gervais abayeho noneho mubari we muvugana Gervais abayeho muhamagaye arambwira ati umukuru w'igihugu ntajya muri débat no kuvuga umukuru w'igihugu ntajya mu mpaka biratangaje ariko ukuntu aba bantu badashaka kuvuga ahubwo bakavuga ngo turabogamye kubera ko badashaka kuvuga tukavugana n'ababishaka. Muri iki kiganiro natumyemo kandi na Leonce Ngendakumana umuyobozi w'umugambwe Frodebu niwe turi kumwe ubu ngubu niwe watwemereye kuvugisha nagerageje no kuvuga no gushakisha Agaton Rwasa telefone yigendanwa ntabwo ayitaba ariko ejo umwe mu bamufasha yari yanyemereye yuko amumbwirira muri icyo kiganiro tukaza gufatanya umufasha we mu by'akazi Adolphe niko yari yanyemereye. Gusa rero kuri icyo kibazo cyo gusubika amatora nk'uko abakuru b'ibihugu n'abandi bayobozi bo hejuru ba EAC babisabye, CNDD-FDD yakize itangazo ahagaragara ivuga yuko inshuro eshatu zose amatora yigijweyo hanyuma bakavuga bati rero ibi bintu bitangiye kurambira abaturage, abaturage no kubumva bishatse kuvuga yuko rero kwigizayo amatora nanone bishobora kuba bitazashoboka. Gusa bakavuga bati nanone amatora arahenda atwara amafaranga menshi, ibyo byose rero kwigizayo amatora bikaba byakongera amafaranga Uburundi bwatanga kuri aya matora. None tujye ku mushyitsi wacu dufite kugeza ubu Leonce Ngendakumana umuyobozi w'umugambwe Frodebu. Leonce mwiriwe neza?
Mwiriwe neza na bose bo ariko baratwumviriza.
Yego ndagira ngo rwose ngushimire byimazeyo kubera uyu mwanya uduhaye nubwo abandi banga kuvuga ntabwo nzi impamvu banga kuvuga ariko nyine nkuko twabivuze urubuga n'urwabo igihe cyari cyo cyose twiteguye kubaha umwanya bakavuga nicyo tubereyeho. Nuko none rero wowe ukuriye umugambwe Frodebu wumvise kiriya cyifuzo cya EAC cyo kwigizayo amatora y'umukuru w'igihugu akaba kuri 30 y'uku kwezi mwabyakiriye gute?
Twebwe twarabyumvise kandi byari bigize iminsi rivugwa n'umugambwe CNDD-FDD n'ubutegetsi. Sinzi n'igituma muvuze yuko abanse kugira icyo bashikirije kuje bariko banka umuhuza Abdoulaye Bakiri bavuga yuko barindiriye ibizova muri aka karere muri Afrika y'Ubuseruko numba rero ingere byabagendeye. Ariko reka mvuge ku kibazo mwambajije twabyakiriye nabi kubera ko twasanze twasubiye inyuma cyane gusumbya kuri za nama z'abakuru b'ihugu za mbere yabaye ku genekero rya 31 i Dar es Salaam mu kwezi kwa Rusama mu kwezi kwa gatanu na cyane cyane yabereye muri Afrika y'Epfo yahuza ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bwa Afurika. Twarasubiye inyuma cyane kuko mu gihe twariko
yego
twari twimirije gutorera umuti ikibazo cy'amasezerano yacu n'ibyiza nshingiro ahubwo baciye bongeramo ibindi bibazo bibiri biciye kubiri n'amasezerano y'Arusha n'ibyiza nshingiro tugatangazwa n'ingene abo bakuru b'ibihugu ari byo bihugu byari bihagarariye ibiganiro byashyizwe ku masezerano y'Arusha ari byo bihugu byari bihagarariye ukurondera amahoro n'umutekano mu Burundi hamwe no gusubiza hamwe kw'Abarundi aribo bufata ingingo ziciye kubiri n'ibwirizwa shingiro zigashimangira n'izindi zari zihasanzwe ziciye kubiri n'ibwirizwa shingiro nyine.
Ibyo bibazo bibiri se bongeyemo Leonce, ibyo bibazo bibiri bongeyemo ni ibihe?
Ikibazo cya mbere bongeyemo mbona ko gikomeye nicyo kuvuga yuko ngo uwuzotsinda wese azoshinga leta y'ubumwe irimo abatowe n'abatatowe. Ibyo rero uko ubwirwa shingiro rya leta y'Uburundi byubatse mu ngingo y'129 agace ka kabiri ntibikunda kuko leta ijahajamwo abagiye mu imigambwe yagiye mu matora igahiganwa mbere ikanaronka n'ibibanza mu nama nshinga mateka uhereye ku bice 5%. Abari munsi ntibaca muri leta nabo byipfuza
ibyo ni amategeko
nabo bandi baba batatowe umva bojeye gute iyo ngingo itarahinduka.
Icyo ni kimwe cya kabiri ni ikihe?
Icya kabiri bavuga bati turabyungururije ku igenekero rya 30 batavuganye n'abanyapolitiki. Ingingo y'3 y'ibwirizwa shingiro agace ka kabiri kavuga kati itorwa ry'umukuru w'igihugu riba n'imiburiburi hasigaye ukwezi ngo arangize ikiringo. Uko rero bimeze mu ibwirizwa shingiro ni ukuvuga yuko bumvije nivugwa na leta ngo ntibashaka kurenga igenekero rya 2026. Ni ukuvuga iyo tariki ya 30 iri nyuma y'icyo kiringo iba yaramaze kurenza kiringo utabanje kuyihindura rero ntibyoshoboka.
Kandi kubihindura nabyo biragoranye kubera ko guhindura itegeko nshinga ntabwo bifata iminsi 2-3.
Nkani inama nshingamateka na ngingo z'amateka zihari ibyo umuvugizi wa leta ariko asigura ibijyanye n'ihunga ry'umukumi n'amashingamateka n'icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu yavuze ati inama nshingamateka zaratanze imihuho n'abashingamateka sibo bakiri mugabe byapfuye kubivuga uko mu minsi iheze numvise bayihamagara ngo uje kwemeza abajya mu Bugesera ngo mugabe byose ni ukuri Rwanda birahandira ko cyane ariko ntibishoboka ubu biragoye muri icyo kiringo.
Ubu rero none gishoboka ni
igikenewe rero nuko twebwe abarundi duhereye ku mukuru w'igihugu niba umukuru w'igihugu ahari atari kwariruka n'ibibanza ikibanza ciwe cyangwa ibibazo by'abashingamateka n'abakenguza amateka cyangwa ibibanza by'abamakomine na yicare hamwe n'abari mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi kugira ibibazo bitorega umuti. Urabona abandi baragiragirika cyane uno munsi wumva ngo bo mu leta zinyerenda zunze ubumwe za Amerika zavuze ababiligi bavuze abongereza bavuze urabo muri Afurika y'epfo bavuze ishyirahamwe ry'ibihugu bihurikiye mu bwa Afurika bavuze ukishyirahamwe ryo mu bihugu bya Afurika bose ko bavuze amahuza ugasanga ngo uyu abaye umuhuza ni ukuri birateye isoni ku gihugu cy'u Burundi n'abarundi hamwe abantu bataba ariko birukira ibibanza baba bariko biruka kugira igihugu gikire kigira ijambo umukuru w'igihugu yaraje ibintu byose iriko biraba rero kagata bombari n'abariko baravuga ati turashobora no gusubira guca mu nzira y'ingwano
ariko se Leonce
umbari n'abandi basigaye bafashe umupolisi iyo bafashe umunyagihugu n'abacafata umupolisi turi mu bihe bidasanzwe umukuru w'igihugu nareke kurekera igihugu cy'u Burundi mu minwe yabo banyamahanga bonyine gusa.
Leonce noneho rero yego muravuga ko umukuru w'igihugu akwiye kwicara hamwe n'abanyapolitiki mukaganira none se mwaganira iki? Mwaganira kuko uravuga yuko amategeko itegeko shingiro ibwirizwa shingiro ribuza aho bigeze ubu ngubu ko amatora yakwigizwayo none se ubwo mwaganira iki?
Twebwe nta ruhara tubifisemo kuva mu kwezi kwa gatatu k'umwaka uheze 2014 kuvaho umukuru w'igihugu yarangije ikiri ariko ararangije ikiringo cyo Petero Nkurunziza abarije inama nshingamateka n'ingingo z'amateka ko ashobora gusubira kwitoza ubwa gatatu bakamubwira bati oya twaciye dutangura kumubwira tuti fasha rero ko haje inama nshingamateka n'ingingo z'amateka bakwangiye n'igihugu cy'u Burundi kiba kwikwangiye n'abanyagihugu baba bakwangiye nta wundi muntu n'umwe ari hejuru y'abanyagihugu ari hejuru
nimba se nkurikira neza
tangura rero utegure neza aya matora aho kuyategura neza acaja mu nzira yo kuraba ingene koshingwa imigwi imbonerakure.
Leonce nimba nkurikira neza igitekerezo cyanyu nimba nkurikira neza ubwo ngubwo kujya mu biganiro ni ukuvuga ko mwamubwira ngo narike kwitoza nk'uko imitwe y'inteko ishinga amategeko yombi yabyanze nk'uko mubivuga.
Nagomba kwereka ibyo kuva bigiza y'ibiringo twebwe nta ruhara na rutoyi dufise kuko twaherekera duhanura yuko amatora yotegurwa neza uko ibwirizwa shingiro ryubatse uko amasezerano y'Arusha yubatse mbere bya twaraganiriye n'upapuro rw'inzira turaganira n'ingene umugwi wari wo wose ereka umukuru w'igihugu na leta bari mu nama nshingamateka n'ingingo z'amateka abanyamigambwe umugwi seni ingene umwe wese yokwigenza kugira amatora agende neza uko bagiye rero batarunguruza ibyo biringo si twebwe bagiye bagenda barabyunguruza kubera icyo kibazo cyo kugomba kwitoza ubwa gatatu kitaratora umuti. Ibizoshika byose rero bizuba biri kugatwe kumukuru w'igihugu uhageze kiringo Petero Nkurunziza n'umugambwe wiwe na Senyi. Twebwe rero ubu unya bafise ugushaka nibyo nabwiriye nabo duheruka kuganira abo mu mugambwe CNDD-FDD harimo n'uburongoye nababwiye nti mufise ugushaka n'iyinga irakwiye n'amayinga abiri arakwiye kuko ibibazo bihari ntibigoye gutorera umuti niba abantu biyumvira kazoza k'igihugu n'abanyagihugu batiyumvira kazoza kabo batiyumvira ibibanza bojamwo umuti wotogwa ikibazo kigoye cyane umuntu yokwibaza ni kibahagirwanisho imbonerakure ariko nabo bicyogora kuko abo babihaye bakabashyira mu nzego z'igisirikare n'igipolisi barabazi
bovuga reka tuvuge ku by'amatora n'amatariki kubera ko ari byo byegereje cyane ibyo nabyo hari abanyagihugu barimo bashaka kuvuga bashobora kuza kugira hari icyo bavugaho simbizi cyakoze icyo nagira ngo twibandeho n'iki cyifuzo cya EAC Afrika y'ubuseruko ivuga yuko amatora yakwigizwaho iminsi 15 aho kuba ku itariki ya 15 nivuba neje ubundi mu cyumweru gitaha akaba kuri 30 yuko kwezi kuri telefone dufite Aimable. Aimable, uraho neza?
Ndumva n'ora neza.
Yego. Hari iki gitekerezo cyangwa ikibazo ufite?
Yego, ni gitekerezo kandi ni bibazo.
Yee.
Kandi cyane ndi n'umukuru mugambwa PDE.
Yego.
Uvuga yuko ibyo bibazo natwe turaba cyane rwose.
Yee.
Kandi cyo cyo twe turashima kubona ko nuko bushide nena bwo yuko iki kibazo gereza akarere.
Mhm.
Twe turashima rero ko akarere kandi fashe mu minu.
Mhm.
Tugasaba yuko uwo muhuza bahatoye kwihutisha vuba na vuba kugira ngo ahuze impande zose zijye muri ibyo biganiro hama kugira ngo icyo kiringo cy'amatora yo kwishyiza inyuma ku itariki 30 kugira ngo twumvikane ko na bose rero twe twabishyira ubwa mbere ubwa kabiri naho twe twavuga yuko abahuza by'ukuri bihuza nk'abahuza kugira abakuru baje mu nzira abarundi bamwe bagerageza abantu nk'abarundi bo barushye rero ugasaba yuko rero by'ukuri ibibazo byo mu Burundi byo turega umuti kandi nkongera nkakebura no kuri by'ukuri abanyepolitiki abari hose kugira ngo icyo kibazo cy'ikiringo cy'umukuru w'igihugu rero baza ko bakiva ko niba kigiye kusigira imari kuko turabona yuko umengo ariko kwitwazo nk'uko twabivuze kuva kera abo bari kujya mu matora kugira ngo umukuru w'igihugu ahari ubu bamutsindire mu matora kuko bamutsinze niyo heza agarukye icyo kibazo kiba cyegamye abantu bari yuko byose abo bashyira ingufu hamwe abo bakagira urunani abo bakamutsinda bameze kumutsinda ibyo bibazo byose biyumvira ko byoba byo wabiheze aho naho ku kibazo bavuga yuko imbonera kure usanga zishirwanisho ngo icyo gituma batajya kwiyamamaza je nibaza yuko ibyo bintu atari byo cyane kuko namutire hose ari itanga akarorero kagaragara avuga ati ibyo byose imbonera kure kanaka ye nayo ibona ikigwanisho ahubwo twe tibaza yuko nkuko bakoze kubivuga ari rwaruka
yegokaye
rwari ufite ibyo bigwanisho ahubwo ibyo bigwanisho biri mu rwaruka rwose ahubwo byokwakwa wari wewe murundi abitunze atabifitiye uburenganzira
niko Aimable mwebwe mwagiye mu matora y'abashingamateka n'abakonseye b'amakomine mwebwe mwayagiyemo
twebwe twayagiyemo umugambo wacu kuko niho wari ukivuka bake dufatanye n'uko amadi yacu tuzirahereza umugambo wacu asigana yitona
Hanyuma hari umukandida mushaka gutanga se mu matora ya Perezida wa Repubulika ngo namwe mupiganwe na Perezida Nkurunziza?
Eh. Twashaka umukandida gose.
Eh. Nukuvuga amatora aramutse yigijweyo mugafatanya kuyategura mwebwe mwatanga umukandida.
Yego tanga umukandida hama Nkurunziza kamutsinda.
None se ko ari ishyaka rivutse vuba murumva mufite abayoboke bahagije batuma mutsinda?
Betra tsabanywanyi kuko twene muri kurubuga n'ubunefu betra tsiyamamaza cyo gituma rero tuvuga ati bejo sibobo batamaza n'ibindi by'ibiganiro aho boje kurubuga kugira ngo biyamamaze ahantu barongera abanywanyi ahantu batinde mugabo cyo usanga bari mu bihe byo gusaba ibiganiro umuntu mbere yo kugibagiza amacora bade twese bavuga ati bejo
niba rondere ibinabiriya ahubwo ibyo niba birengere baje kurubuga kandi byo bitwaza by'umutekano bibaza ku mutekano kwiye bese bagendagenda mu gihugu cyose nta muntu n'umwe aragira ikibazo none kubera icyo abo bitwaza by'umutekano.
Aimable, watwibutse ishyaka ryawe no mu magambo arambuye ukarisobanura?
Ni ya FDR Alliance pour la Démocratie et la Réconciliation, urunani rw'amahoro no gusubiza hamwe.
Ishyaka ryanyu ryavutse ryari?
Ryavutse mu mwaka w'2013 itariki 4.
Nuko urakoze cyane.
Yego, murakoze cyane.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ndibutsa abantu bo muri presidence, abavugizi ba president nka Gervais Abayeho twavuganye, avuga yuko ngo umukuru w'igihugu atajya muri debat, ni ukuvuga atajya mu biganiro, mu mpaka, ko aribo biyima umwanya. Hanyuma na CNDD-FDD twari twatumiye bakatubwira ko bataboneka, ahubwo ko baduha uriya muvugizi wa president Gelase Ndabirabe, niwe wabimbwiye. Nawe rero barumva, bumvise ko niriya alliance nayo ubwayo yafashe icyemezo cyo kuza mu biganiro hano kuri radio yacu. Ni ibitekerezo baba batanga abantu, ntabwo ari ibiganiro bya politiki. Igihe icyo ari cyo cyose rero umwanya ni uwanyu. Radio Ijwi rya Amerika, turi kumwe na Leonce Ngendakumana, umuyobozi w'umugambwe Frodebu. Leonce, uriya mugabo Aimable aravuga ati mutinya ubusa, umutekano urahari, nibyo?
Umenga aracari no mu myaka mito mito, aracari hafi y'ugwaruka. Uru rugamba turimo rwo guharanira kazoza k'iki gihugu, rwo guharanira amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa shingiro, wategerezwa kuba urugamba wabo. Urugamba rwabo ndigomba ko rutwiruka ngo bariko barondera ibibanza nk'uko numvise ariko arabivuga, ibwirizwa shingiro n'amasezerano yashaje onyanzwe. Nagoma ntanga umuco mukabo ku kibazo dutatu wavuze nabo nyine yavuze. Umuco wa mbere ni bijyanye n'ikirangaminsi kucigizayo cyangwa kutacigizayo. Twebwe ikituragishinga si kirangaminsi, sibihe ni byo kugwa muri icyo kirangaminsi. Ucigijeyo ubushaka akogwa iki? Ibibazo dufise byotora umuti byo baririye. Twe dufise ibibazo bitatu. Ikibazo cy'umukuru w'igihugu agomba kurenga ku masezerano, agomba guhunyangirizwa shingiro. Nagwa mbere nje nagifatanya n'icyo bavuga ngo tukamutsindira ku rubuga. Si kibazo cyo ngo tumutsinde kandi tumutsinde, ni kibazo cyo kubaka Burundi intwaro yubahiriza amasezerano iyo yabayeho. Yubahiriza amategeko, yubahiriza indahiro, kugira n'uzomukurikira ntazohirahire ngo asubire kwiyumvira ko ashobora guca kubiri n'indahiro, ashobora guca kubiri n'amasezerano. Nicyo tugomba ko biza mu gihe uvuga ati mugabo yihindukiza mu kirago, ntihindukiza mu ijambo. Ibyo rero abantu babitegere neza, icyo kirangaminsi tugishakamo inyishu z'ibibazo cyane cyane bikurukuru bitatu. Icyo cy'uko ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha byubahirizwa. Icya kabiri, umutekano mu gihugu. Yari kwavuga ngo hari umutekano ngo nta muntu arumva yapfuye, nuko akiri muto.
Abato se ntibapfa?
Ndabizi se. Ariko bado ngo nta muntu ndumva yapfuye ibyo bintu. Nukuri nuko ndamubabariye kubera akiri muto nyene, hari igihe yoba atumbira adakurikira ibiriko biraba mu gihugu. Ibigwanisho birahari, nawe nyene yavuze ati ibyo bigwanisho biriho mugabo biswe n'ugwaruka gose. Natwebwe erega bikitse n'ugwaruka gose tuvuga tuti ibigwanisho byose biri mu gihugu bifite n'abatabifitiye uburenganzira babyaza nitubwa ngo babakuremo cyangwa baje bashiramo ariko kugeza uno munsi abavugwa ni abari mu bugambwe sendere abahurike mu bugambwe sendere de biti mbonera kure jewe narabajije abantu bose kuva nuko uri ku butegetsi siko mama mwandika ngo twakirigwanisho ugwaru mbwira muri Frodebu kuva mbere no muri 93 aba Frodebu mwumvise bavuga ati muba batanga igwanisho bariko baragwana nubi byirwa bivuga bambwira umuntu ati uyu yarafashwe ariko aragwana afise ingoho afise grenade ari mu Frodebu hagira muri kishyaniro ubuza kumba akarorero ari mu Frodebu nibemerero tuvuga ko ari ngonera kuri zitegerezwa kwakwa ibyo bigwanisho kuko babihawe n'umugambwe uri ku butegetsi uwo mugambwe na leta bagasigura bavuga ngo bari bakugira ngo bafashe abapolisi n'abasirikare gucungera amahoro n'umutekano none ko babyemerera abo bandi bantu nama numva ari mu migambwe babirahira babihera hehe nagoro ndamuhumuco ndamuhumurize twebwe ntituriko turagwanya umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza turiko tugwanira amasezerano y'arusho ko yatugiriye akamaro kanini twayaronse atugoye abyari byirizwa shingiro byemezwa n'abanyagihugu bidushaka rero umuntu n'umwe yokubasha wo guhonyanga ibyo kandi bizogirira kazoza keza abantu bumva bariko baravuga bahe mable bumva bakiri bato natwe twa dushaka ibibanza ariyo byonyine twifuza ubu tuba turi muri byo
radio ijwi rya
twabikingira ngo babiduhe cyangwa twari kudakwicoza tukabironga mugo tuvuga tuti ibintu byose bidaciye mu muco bidaciye mu masezerano n'ibyo bashingiro ibyo nibishobora kwemeza
turacyashakisha na Agaton Rwasa nawe umwe mu bamufasha mu mirimo ye Adolf yari yatwemereye yuko amutubwirira nawe akaza muri iki kiganiro hanyuma abandi bavugira president Nkurunziza bo banze ndetse n'umuvugizi w'umugambwe CNDD FDD avuga yuko atabonetse nagira ngo rero mbibutse yuko iringiri ari ijwi rya America rivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda
Bungo iyo nkuru ngiye nayo narinzi n'ukuri hari umuntu yubahutse gukora reka nikubitira icupa kabundi jeho ndi cyara umuntu basi
hagiye abagenda arishima ngo ntituzi byiwe cyembe hazo sano kwicara uhande mu kabari
ashi
akajya karaje mwishwanje
mbe buryo ari kuvuga ruvuto
uwagira mvugande
sha we ninde yakubwiye ko ruvuto yagirizwa rya bana
ajyagiritswa nyine
hewe hewe wabaguhaya makuru barakubeshe mwishwanje
murarukanga mbiye basha naje nawe mwosomya
uragasoma nturi wabugeserawe ahuruba ukakuca abantu babona nize nabonye bakwanditse ko kuri Facebook
haja sindi umuntu none
kabundi urimbwa gushika hariya hose
benuzi ko abantu babaye nawe
kora ngaho wabugeserawe
mure ngaho
kubera iki bavyaritse kuri wewe gusa ntibazanye kwe mkashukumo kamwishwa
utindigwe ga mu
uri mkanye
kwanze kono ugura yo maringa
kumva ko nize bakwaritse ko byose ari byo
ninge nakwereka
erega bwa bundi kiri warakivuka
ugura maringa
ehe ngende
ubungo na son
ndere uhaye tagusabure
ehe byo bonye byanditse kuri internete byose uca wibaza ngo ni byo
none si byo
yego urya yabyanditse n'umuntu nkawe ashobora kuba yifite izindi ntumbero ziwe utazi
ivyo
Aha yeah. Jewe no simbira kuri Facebook nkandika kwizi nzoga zose ziri ku meza rero wazinyoye nico kwemeza ko ntakubeshiye nigiki
kandi nani n'amacupa menshi twayasanze ngaha ku meza
abakoresha imbuga ngurukana bumenyi mwese mwari mukwiye kuvuga ibyo mwatohoshe ntimuzihindura ingurukana bihuha
Akonaka bamutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi
Studio ijambo rero irateganya gukorana na radio ijwi rya America mu minsi iri imbere ubwo rero murahishwe ijwi rya America turi kumwe na Leonce Nyendakumana umuyobozi w'umugambwe Frodebu turi kuvuga kuri kiriya kibazo cyo kwimura amatora y'umukuru w'igihugu akajya ku itariki ya 30 y'uko kwezi nkuko byifujwe na Afrika y'Uburasirazuba EAC kuri telefone dufite abanwanyi Eric na Vianney reka twigire kuri Vianney Eric sinzi uko byagenze Vianney uraho neza
yego namahoro
nuko urabyumva rero EAC iravuga iti amatora ni yigizwe yo kuri 15 aho kuba kuri 15 yo kukwezi be kuri abe kuri 30 hari ikibazo cyangwa igitekerezo ubifitiyeho Leon Singenda Kumana
yego cyenda fite cyenda byiyumvira ko ahubwo mbere ntanguye no kuramutsa Leon Singenda Kumana
arakumva
hanyuma icyo nabivuga ko sikindi mwe nzo ya sentacho yadufashije nakindi kubera uri kurabyiweza ubavuze ngo bigize inyuma je nkumva narije ndatangaza naratangaye bavuze ngo bigize inyuma ngo bigize inyuma y'amatora ngo bayashire kuri rotwande sinatangaye kubera promiyuma bavuze ngo bazoca ngo bigize inyuma ngo bazoca barumvika ngo ngwindorezi mwisanzu umaze kurumvika indorezi stadire ke bisigura ko amaze kwemera ayamatora ko akurikije amategeko Hamanguko yekera bivuga rero nzenge ndakomana inamashinga mateka nangiza mateka barabuje nkunza usaba kwitoza ibyo gatatu. Bamaze kumubuza bamaze kuvuga yuko biri bidakurikije ibyo bashinga birandi constitutionnelle. Stadi we yarafashije abandaniza yemeza yo kuba yo kwitoza ku ngufu. Ya rero se yavuze sishitsa yandushe ngira ngo igusekanze yije abonye maganaje ntango byose narayibonye no kuvuga yuko bamutse kwemeza yuko ijye bwirizwa yamaze kwemeza bakamwemera ko arenga ibwirizwa shingiro no kuvuga yuko no kuvuga nabo ni ngira kugukumbura ngira bafite umugambi wo gusha bakwiriye bafite umugambi wo kuzabigana nabona mu misiri
nuvya ne ura yego
icyo navuga yuko mu isanzwe nta kintu kinini nta kintu kimwe bakoze mu isanzwe kubera icyo nari niteze ko bavuga nari niteze ko bashobora kuvuga yuko bavuga yuko bogira ibiganiro bihuza inkuru nziza perezida n'abandi bari muri opposition na société civile bakumvikana bakabona aho ukuri guhagaze n'abatumwaye mubibonye na Abdoulaye Bathily bareba mwirukanye sigura yuko babonye yuko atekaraboheza nkuko ngira ngo uwundi yabikoze nibaza yuko mu Burundi simbona n'ukuri uko tugiye kubaho kubera
Vianney
yego
ahari abagabo nta kinanirana no kuvuga aha abantu bari bashyira hamwe hanyuma humura bizatorerwa inyishu muzabitorera inyishu tuza muzashaka umuti kandi mubishyizeho umwete urakoze
yego ndangomba kuvuga yuko mugamo isanzwe nta kintu kinini bakoze
ye urakoze cyane rwose kuri telefone dufite kandi Eric yagarutse Eric wiriwe nawe hari igitekerezo cyangwa ikibazo ufite kuri iki cyifuzo cy'uko amatora yakwigizwayo mu Burundi
igitekerezo nane mfite nuko kugira ngo abanyagihugu dushobore kumva ko dutekana dushobore kuronka amahoro ndabona ari byiza byungurza abona atari byiza naho boraba ukuntu umunyagihugu yoronka amahoro agatekana akajya akaryama
urumva se ari iriya nama ya EAC Afurika y'ubuseruko yazana amahoro
wati amahoro ashobora kuzana n'abarundi bonyine kuko amakungu ntitwoyizera kuko amakungu yamara amakungu nyine ntitwozera inzi twabanza tukaraba iwacu
none kuvuze ngo abarundi ni mwebwe bireba wowe ku giti cyawe wakora iki kugira ngo amahoro agaruke mu gihugu cyawe
icyo nakora ni uko aho mperereye ngerageza kubonye n'umuremesha amahoro nyine ngerageza kuvuga imvugo ihumuritse
naho ibyo kuvuga ngo amakungu umwara yahebye biriya by'uko EAC yasabye perezida Museveni kuba umuhuza byo urumva se amakungu by'umwihariko Afurika y'ubuseruko itakibari iruhande
biragoye mumenyesha makuru bugiye abakuru b'ibihugu bo muri Afurika turazi uko bameze kandi biragoye
uvuga igitekerezo cyawe neza
ntibiragoye se muri Afurika biragoye ya demokarasi ni prefere toujours la meilleure
ni ukuvuga demokarasi ufite imbaraga niyo nyayo
yego cyane murakoze
iyo nduko ari kurakoze cyane
Sh
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11 1995.